Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2020. Muri kumwe na Oriane Tangishaka i Washington DC. Ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 31, 45, 41. Mu Rwanda naho mukatwumvira ku mirongo ya FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu.
Ikiro kizema kigeze ku 200,000. Ikawa mukatugurira amahera 500. Ayo 500 nayo mbere usango uri murayahemba mwo numukoza yaha yanayisafiye ntihagira n'ikintu ro.
Uyo ni umwe mu banyagihugu mu Burundi bidogera ibiciro by'ikawa baronka iyo bashoye. Iyo nkuru cyo kimwe ni yerekeye ihohoterwa rikoregwa abagabo ariko ritavugwa kenshi n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Ikariko dutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, turahera mu gisata cy'amagara y'abantu. Ubutaliyane jo kumusi w'Imana bwatangaje ko abandura umugera wa corona canke COVID-19 biyongereye ku bice 50% ku munsi umwe gusa. Abantu bababa 1,700 nibo gushika ejo bari bamaze kuwandura muri ico gihugu, hamwe na 34 bari bamaze gufa. Bituma Ubutaliyano buza imbere mu bihugu vya Buraya bibangamiwe n'uwo mugera. Abategetsi b'ico gihugu bavuze ko biteze ko ibyo bitigiri bishobora kwiyongera. Abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika bo baragabisha abanyagihugu babahanura abanyamerika babahanura kutaja mu buraruko bw'Ubutaliyano. Kompanyi zibiri z'indege zikomakomeye za Amerika zarahagaritse ingendo mu gisagara ca Milane ariwo mugwa mukuru mu bijanye n'ubutunzi bw'Ubutaliyano. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika icegera cy'umukuru w'igihugu nawe Mike Pence yashikirije jo ku munsi w'Imana ko hazokwandura abantu benshi muri Amerika bishitse, ariko ko hazokorwa ibishoboka byose kugira umugera wa corona ntiwamamare hose mu gihugu. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, umudemokrate Peter Buttigieg yahoze ari umukuru w'igisagara cya South Bend muri Leta ya Indiana yaravuye mu ihiganwa ry'ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Abajejwe ibikorwa byo kwiyamamaza vyiwe batangaje jo ku munsi w'Imana ko bitewe n'uko yatahukanye ikibanza cya kane mu matora y'ibanze yabaye muri Leta ya Carolina y'ubumanuko ku munsi wa gatandatu. Peter Buttigieg nta ntumwa n'imwe yaronse muri ayo matora. Ni umukandida wa mbere w'imyaka mike yari yagiye muri iyi myiyamamazo, akaba afise imyaka 38 y'amavuka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kuva Leta z'Ubumwe za Amerika ifunditse amasezerano n'abatalibane bo muri Afghanistan i Doha muri Qatar, ishigwa mu ngiro ryayo ryatanguye gucumbagira. Ni mu gihe ata masaha 24 yari bwahere ayo masezerano atewe ku mukono. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yatangaje jo ku munsi w'Imana aho yari i Kabul ku murwa mukuru w'ico gihugu ko leta yiwe itigeze yemera kubohora imbohe z'abataliyano z'abatalibani ziharurwa mu bihumbi. Ico nico cari casabwe imbere yuko atangurwa ibiganiro hagati y'abatalibani hamwe n'indi mihari irwana muri Afghanistan. Amasezerano hagati ya Amerika n'abatalibani yo ku munsi wa gatandatu yasavye kandi impande zishamiranye gutanguza ibiganiro amaso mu yandi hatarenze itariki 10 z'uku kwezi kwa gatatu. Ni muntu mbere gushika ku guhagarika intambara burundu no kumvikana kwigabanganywa ry'ubutegetsi. Ikinyamakuru cha Leta ya Siria aricho Sana mufunyafunyo cyatangaje jo ku munsi w'Imana ko inteko za Turukiya zarashe indege 2 za Siria mu ntara ya Idlib. Igisirikare cha Turukiya cyashikirije kivuga ko cihoye indege yacu yo mu bwoko bwa drone yakorowe. Intara ya Idlib ni igice cya nyuma cy'ubutaka bwa Siriya kikiri mu minwe y'abarobeli bashigikiwe n'igihugu cya Turukiya. Mu kwezi kwa kabiri, abasirikare 55 ba Turukiya barahiciwe. Ibibaye mu gihe icuka kibi hagati ya Turukiya n'Uburusiya, ibihugu bishigikiye impande zibiri zirwana muri Siriya kirushiriza kwiyongera. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryashikirije ejo ku munsi w'Imana ko abantu bashika 13,000 bahungiye ku rubibe rwa Turukiya n'Ubugiriki. Nyuma yaho igihugu cya Turukiya gitangarije ko imbibe zacu zugururiwe abimukira hamwe n'impunzi zifuza kujabukira ku mugabane wa Buraya.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Naho ku mugabane wa Afrika muri Guinea-Bissau, Cipriano Gassama yagenwe kuba perezida w'imfatakibanza n'uruhande rwatsinzwe mu matora, yahisemwo gutanga imihoho inyuma yo kuvuga ko yatewe ubwoba ko ashobora kwicwa. Akinjwe inyuma y'iminsi ibiri agenwe n'umugambwe Paijese uri ku butegetsi. Cipriano Gassama ariko yavuze ko azoguma arongoye inama nshingamateka y'ico gihugu. Umugambwe Paijese watwaye Guinea-Bissau kuva ico gihugu kicikukira mu mwaka w'1974 kandi ku munsi wa gatanu watahukanye intebe z'abashingamateka 54-2. Wagenye Gassama mu kibanza c'umukuru w'igihugu w'imfatakibanza. Guinea-Bissau camye mu ruhagarara kuva kicikukira aho abasirikare babigizemwo uruhara runini. Ico gihugu cabayemwo kudeta 4 zakunze, izindi 16 zageragejwe ntizakunze.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana yadushikirije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere mu Burundi. Abarimyi b'ikawa mu ntara ya Cibitoki baridoga ko bagurirwa ku giciro gito ikawa, mu gihe ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buherutse gutangaza ko buriko buragarukira ico gisata mu kuduza ibice 10% ku giciro cahahora. Inkuru y'ishwi rya Amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo tugiye kwisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Amafaranga amajana 550 y'amarundi aheretse gushingwa ku giciro cy'ikiro cy'ikawa ihishiye ntashimisha abarimyi b'ikawa bo muri komine Mugwi y'intara ya Cibitoke. Bidoga bagiranije uburyo ibasaba kugira baronke iyo bagurisha.
Umukozi murati yuko akorera ibintu bitatu ku munsi. Azamuye rero zibiyo hirya irege inkawa ziriyo hiyo ku misozi. Yazamura yashiraho ngo ntayazishikana kurezi. Agacabura amafaranga amushikana kurezi. Agaca yikora muri twa tundi yarimye tuzofasha umuryango akaba ari twagurira.
Umukozi azikorera tukagura amahera yo kuzikoreza. Kwanza guhembwa tukatati ko tuhari.
Ni mu gihe ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi aheze indwi butangaje ko bwongeye ko amafaranga 50 ku giciro cy'amafaranga 500 cyahahora ku kiro. Ku ruhande rw'abarimyi icyo giciro cyari kuduzwa bageranije n'ivyankenerwa vya misi yose ku buzima bwabo. Uyu mugabo asaba ko bari gufatira n'imiburiburi ku giciro cy'icupa y'inzoga y'ikiyeri.
Ne tukinywera amahera 1,700 ariko ugasanga ikiro kigutwa amahera 500. Wowe wumva ko gaciro k'iyo kawa kameze gute?
Urazi ko ari zo zivamo ibiye, ari zo zivamo inzoka.
Ariko urumva ikiyeri turabye uko tukigura nuko mutugurira natwe turaronka uruhombo rwinshi gose.
Abakenyezi nabo basaba iyongerezwa y'igiciro rifatiye ku bifungurwa.
Niburiburi kuko ifu y'imyumbati igura 1,000, impuzi biharage bigura 5,000, mbere hari n'ibigura 2 twebwe n'ukuri ariko tuha 2
yarikwiye kugira agaciro gusumba ibyo bindi byose.
Nitunze Burundi murayijana hanze bakayishima.
Umushikiranganji w'urimyi n'ubworozi Deogide Rurema ariko yugurura ibirori byo gutanguza isizeni y'ikawa y'umwaka 2020 ushira umwaka 2021 ku itenorero ry'ikawa rya Buhayira muri iyo ntara ya Cibitoke mu ndwi iheze, ari naho yatangaje igiciro kishasha cayo. Yasavye abarimyi ko batokwidoga kuko leta yungutse nabo bazahabonera akoyoko.
Ntiyagira ugenda avuga ngo mwaduhaye igiciro gitoyi, mugabo murumva imbere bigenze neza tuzogaruka iwanyu tubakoga sunuzo. Bigenze nabi naho leta izokwemera ifate mu mugongo ubwo buhombe bw'umwenegihugu ubyishire. Sinzi ko mwumva akarusho kari ubu uyu, kuko kera abadandaza bacavuga ati twarahombye n'abenegihugu nibahombe. Mugabo ikintu cyadutangaje, nta n'umwe araza kutubwira ati twungutse. Abenegihugu reka nabo tubaha akarusho. Ibiro nibyo tugiye guhindura.
Abarimyi b'ikawa babona ko umwaka ari munini bariko bagurisha ikiro cy'ikawa amafaranga 550 ku ikawa ihishiye, basaba ko coduzwa gushika ku mafaranga 2000.
Mu manyakuri mwari mukwiye kuduha 2000. Twe turiko turasaba yuko yotwongera ikadushira ku mushahara wa 2000. Tukabona kuzikorera, kuzisasira, kuzibagarira, ibyo byose n'amahera ataka.
Bamwe mu barimyi bavuga ko bamaze kurandura ikawa kugira bayisubirize n'ibindi biterwa kubera atakunguko babonamwo.
Erega kera uko twabibona ikawa mwaraduha ifumbire tugashira ku ikawa, mukaduha imikasi yo gukata gashimwe tukakabona. Ubu ikawa mbere bamwe bararanduye nta n'ikintu kikiyongera, mbere natwe tukabona n'ubuharimye nyumbati. None nk'ubu ikiro cy'ibiharage kigeze ku 2500. Ikiro cy'izema kigeze ku 2000. Ikawa mukatugurira amahera 500. Ayo 500 nayo mbere usango uri murayahemba mwono mukoza yahaya nayisafiye ntihagira n'ikintu roho.
Isize ni 2020 irishira 2021 ritanguye inyuma y'iminsi mike. Leta ihagaritse amashyirahamwe yose akorera mu gisata cy'ikawa. Igikorwa ubu cyashizwe mu minwe y'ikigo cya Leta Odeka kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Icyo gihe insiguro yatanzwe na Leta nuko ugusubira inyuma ku gisata cy'ikawa mu Burundi kwavuye kuri ayo mashyirahamwe. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko amatonero 76 yahora mu minwe y'ayo mashyirahamwe asigaye agenzurwa na Leta. Iyo nayo ikaba yemeje kugira uruhara mu kuzohemba abarimyi bari bamaze gushorera ikawa yabo muri ayo mashyirahamwe, hamwe no guhemba abakozi bahora bayakoramwo.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, hasigaye iminsi 6 ngo isi ihimbaze umunsi mpuzamakungu w'umugore. Hari abagore babwiye Ijwi rya Amerika ko muri iki gihe hari abagenzi babo bahohotera abagabo bubakanye, kandi iryo hohoterwa rikaba ritavugwa. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Imwe mu miryango yigenga ikora ku kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa mu miryango igaragaza ko kenshi ihohoterwa rivugwa ari rikorerwa umugore, ariko ko bimaze kugaragara ko risigaye rigera no ku bagabo. Mu biganiro umuryango w'abagabo baharanira uburinganire rwa Mureke watangiye byo kuganiriza abagabo ku bibazo by'ababibugarije mu miryango, rwa Mureke isobanura ko ari akazi kataboroheye kuko muri rusange abagabo badasanzwe bavuga ibibababaje cyane cyane iyo biturutse kuba bashatse. Bwana Jean Bosco Rudasingwa, umukozi muri rwa Mureke, avuga ko bamwe mu bagabo bemeye kwinjira mu biganiro basanze bakorerwa ihohoterwa n'abagore babo mu buryo bunyuranye.
Tuyatugira ibyo twita urubuga rw'abagabo. Urubuga rw'abagabo rero niho baganirira. Bati oya, ngiye ikibazo ngira nuko umugore kuba ntinjiza amafaranga atambona nk'umugabo. Ariko kenshi na kenshi ni ikibazo dushishikariza abagabo kuvuga nabo. Nubwo turi muri gahunda yo kubaka ubushobozi bw'umugore kuduganiriza, dushishikariza n'abagabo kuvuga ibibababaza bakatubwira tuganira, akavuga ati nibyo koko ndabyumva, ariko nanjye umugore arambwira ko nta nanjye ntubahiriza inshingano z'urugo, niba ntabishoboye ntabwo ndujuje ibyangombwa byo kuba umugabo. Kandi urabizi umugabo bise ko atari umugabo nyamugabo, bibindi hari uzakubwira ati niba udafite amafaranga udahahira urugo, kuri njyewe ntabwo uri umugabo. Hari abandi bazaga bakatuganiriza bakakubwira ati njyewe niba nakemuye ikibazo cyose. Kenshi na kenshi bigaruka gukemura ibibazo by'umuryango.
Ibivugwa na rwa Mureke ntibinyuranye cyane n'ibyo abagore ubwabo babwiye Ijwi rya Amerika. Bamwe basobanura uburyo bunyuranye bagiye bahohotera abagabo babo.
Abagabo nabo barahohoterwa nkanjye mbese nahohoterwa ku buryo ntazi ko ari hohoterwa. Ntumva ko nangurishije ibijumba nshyira ku mufuka wanjye, ntagomba kubwira n'umugabo ngo nabampaye n'aya mafaranga.
N'abagabo batwara abahohoteraga, hari nk'igihe yatahaga yasinze yagera nk'imihira mu rugo yasinze, ukamucinya ukaba wakora nko mu ipantaro amafaranga ararimo yasigaje ukayatwara. Ejo yataka ati ko nta mafaranga mfite, utubwo yataye nyine ku kabari ntawe wazanye. bikarangira amafaranga yatwaye kandi nawe ukagenda ukayacisha hirya hakaba igihe ubiha uteka ukavuga uti mwana wanjye nimurye birangire nawe yajya aho yagiye nawe araza yariye bikarangira gutyo nawe atariye
nubwo baduhohoteraga abagabo ariko natwe abagore twabigiraga mu ruhare ukareba nk'ubwo ngubwo yaza yasinze ukagira gutyo ukajya mu kindi cyumba utisinge kuryamana n'umuntu nuko inzuga ugukamuhunga kandi ubwo ukaba utubahiriza inshingano yawe ukabura muhohoteye mu kindi nk'ikintu cy'amafaranga yabaye yanyuriye amafaranga ukajya inama n'abana ati rwose naze mugende mukingure muhite muzimya n'itara n'ikibiriti mugihishe mwe gucana arire mu kizima
usibye abo biyemerera uruhare bagize mu guhohotera abo bashatse hari ubundi buhamya ijwi rya Amerika ryakiriye bugaragaza izindi nzira abagore bakoresha bahohotera abagabo
no mu cyaro birimo hariho n'abadahurira ku nkono umugore akitekera umugabo byamuyobera nawe akaza agafata agasapu
cyane twabibonye mu bagabo bashatse bwa kabiri bakagira abagore ba kabiri umugore wa kabiri yataga umugabo mu nzu akaba yagibona saa tanu z'ijoro yinywera inzoga ati nunze umugabo w'umusaza akamusimbuza ukiri mutoya umugabo w'umusaza akagaragara nk'igishushanyo ariko wa mugore akaba afite abandi ku ruhande
ni kenshi abagabo bagiye bagaragaza ko bakorerwa ihohoterwa ariko bagatinya kurivuga ngo badasekwa n'imiryango cyangwa abaturanyi bagahitamo kubiceceka
rwose abagore muri iki gihe ntabwo bacyumva umugabo kubera uburinganire niwe wahukanye nta mugore cyahukana ahukana umugabo kuko abayanga gupfusha ubusa uburinganire
abagore ngo bateye ubwoba barakubita abagabo barabirukana mu ngo umugabo akahitamo kwigendera abagore ubundi leta yabivuze ko abagore bagomba guhabwa ijambo noneho bararenze
bityo rimwe na rimwe n'umugabo yavuga ugasanga ntabwo ari kubyumva kimwe umugore ati buriya n'uburenganzira bwanjye ari kumbuza
umugore ubu aranywa akageza na saa yine z'ijoro na saa tanu
abayobozi banyuranye n'imiryango itari iya leta bakomeje gukangurira abagabo gutinyuka kuvuga ihohoterwa bakorerwa n'abo bashatse kuko ubutabera burengera umugore ari nabwo burengera umugabo Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu kiringo kingana n'amezi atatu mu Burundi harategekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu, mbega ugwaruka rwiteguriye amatora gute. Navuganye na Arnaud Irakoze, umuyobozi w'ugwaruka rwo mu mugambwe w'abadasiganwa IPRONA mu Burundi, ku buryo bariko baritegurira amatora, ivyo biteze ku banyamigambwe bagenzi babo, hamwe na Leta y'u Burundi muri rusange, kugira amatora agende neza.
Ubwa mbere na mbere amatora nk'uko musanzwe mubizi ni buri kimwe mu buzima bw'igihugu biranga demokarasi ni kimwe kandi mu Burundi ngaha iyo kigeze abantu benshi batangura kujuragirika bagakora ubwoba bw'ibi n'ibi n'ibi ariko nkatuye nk'umujene w'umugambwe w'abadasigana yitona amatora si ikintu coza kitera ubwoba ko n'amatora menshi amaze kuba mu Burundi ariko iyo amatora ageze babona urwaruka rumwe rumwe baja mu nyigisho zitabereye abanyepolitike rumwe bamwe bagashaka kubajyana mu bitabo dufatiye ku byabaye muri 2015 2023 wasanga rero rwaruka rwaguye mu mporero kubera abanyepolitike batabaha intumbero nziza bashaka kurondera inyungu zabo twe rero mu muganga w'adasigana epo na nk'ugwaruka ico navuga nuko aya matora yagwa amatora meza cyane aho abagira politike bose abahiganwa bagaragaza kugira amahiganwa atagucyozanya atagutukana atakuvuga nabi abandi bakazana imigambi imbere ugwaruka ikabona kuruhumbira ama turasaba kandi abanye politike yuko ugaruka bakoresha mu bintu by'akamaro bakarushira ku ntonde bashobora kwitoza bakababwisha no kubotora kuko iyo witoreye ugutwara utora umugambi hama ukadotwarwa neza kuko naho ureka gutora ureka gutwaza icyo nicyo kintu tuvuga yuko bashyira imbere mu ntonde z'amaliste bakabibuka ko nabo nyine naho urwaruka rukurikira hari urwaruka rushobora gutera ibyiyumviro rushitse imbere rukaja mu nama nshingamateka rukaja mu nama nkengo z'amateka rukaja mu bahanuzi ba komine kuko urwaruka rufite imigambi myinshi ndetse turabye no muri kahise urwaruka rwaragiye rubaka igihugu urabye nk'umugambi wacu watwaye wazidondi ntayo kwikukirano yari umugwaruka ari rwagasore n'abandi rwaruka kandi bashoboye
murakoze cyane none ga mushinga nahera koze umugambwe wanyu abajene bo mu mugambwe wanyu bararonka uturyo two guhura n'abandi bajene bo mu yindi migambwe iyo muhuye icuka kimeze gute
twebwe dusanzwe mu gwaruka rwacu dufatira akarwe kuri Gwagasore. Gwagasore nawe akaba ari umuntu yahuza n'abantu bose, yavugisha bose, yamaharanira ubumwe, amahoro n'iterambere. Rero twebwe tubanye neza n'urundi gwaruka, ndetse muhora mwumva ko twebwe atabishamira nduha tuganye n'urundi gwaruka, ndetse n'uwo dusotora cyafise ukuntu ngaha mu bwango baturera twashira imbere kuyaga tukavuga nawe kerekana ikitagenda neza. Ntidushoboka dushiramwo ibintu by'ingufu, turashoboka dutahura ko uyashobora kugwa canke uyundi, ariko tugashoboka kandi tuvuga tuti ikosa ribaye si kuca tuja hejuru canke tuguca tugwana dukwama duhanyurana. Rero ngaha mu mugambwe turasanga ingene twitunganije, tafise n'amakomisiyo hari mu mugambwe aho tubanwa turonka inyigisho zine twabana neza n'abandi. Mbere niyo tugishize ikaja mu manama, tafise aho duha duhurira haba za Conseil National de la Jeunesse, haba yandi manama, tugerageza kwerekana yuko ibyo dutandukanya byose dusangiye igihugu, ibyo dutandukanya byose bigutetse guteza imbere, ibyo dutandukanya byose no gwaruka turiko turabisaba tutoshira imbere, kugwana, kuvugira hejuru, kwigenza nabi dahiteka umudasigana cyangwa umurundi wese.
Leta yoyo muyesaba iki kugira ngo mushobore kwisanzura nk'uko muvuze, mushobore kuja hamwe nk'aba jeune mwisanzure, mushikirize ibyumviro byanyu, muje mu matora, muje mu kwiyamamaza n'ibindi byinshi.
Leta tuyisaba kwama gira nko kuri kireye bigenze ubunye, korohereza abashaka kwitoza, korohereza ugwaruka ariko ranyura impapuro rwo kwitoze, kandi tuyisaba yuko rwaguma rukomeza umutekano rukawumbatira, kuko ibihe by'amatora hari abantu bashaka kubyonona. Leta yo kwama iri magabo ikama ishaka yuko wose ajyoza yonona, imufatira ibimubera ibihano bibereye bisunze amategeko, kuko ibitiriko turagira si bwa mbere leta izoba ihari itunganya amatora, kandi tukanayishimira kubona ari amatora ya mbere azoba abaye ibicuka kimeze neza cyane rwabye ibyabaye muri 2015. Tukwesaba yuko yokwama amagabo wose ataza gutoba amatora cyangwa udashaka amatora aba kugira demokarasi tubatare mu Burundi bomutuza.
Urakoze cyane gose Arno, irakoze umuyobozi w'abajene wo mu mugambwe Iprona, turagushimiye cyane gose.
Nane ndabashimiye, ndashimiye n'abariko batwumviriza, Imana ibahezagire.
Ubu naho ni wa mwanya w'amakuru ya sport n'imikino, tuyahere mu Rwanda. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda arayadushikiriza.
Iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea yaririmbwaga ubwo Nathanael Tesfazion yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2020 kuri iki cyumweru. Nubwo ku ntera ya munani ana ya nyuma yaje ku mwanya wa cyenda, ku giteranyo rusange cy'irushanwa ryose ibirometero 889 yabikoreshejemo amasaha 23 iminota 13 n'isegonda rimwe, arusha amasegonda 54 Moise Mugisha w'umunyarwanda waje amukurikiye kuri classement general. Intera isoza yatangiriye igikondo igasoreza ku musozi wa Rebero yareshyaga ibirometero 89. Uwayegukanye n'umunya Espagne Diaz Galego Jose Manuel ukinira ikipe ya Nipo del Co Provence yo mu Faransa, wakoresheje amasaha 2:33 n'amasegonda 28 asobanura uburyo yavumbutse mu gikundi cy'imbere hasigaye metero 100 imbere y'umurongo, akanyura ku bakinnyi bari batorotse agera ku murongo ari uwa mbere.
A small gap and 100 meters to go, I catch the breakaway and I won.
Nathanael Tesfazion w'ikipe y'igihugu ya Eritrea atwaye iri siganwa akurikira mwene wabo Mera Wikudus wagiye gukanya umwaka ushize. Arishimye agashimira abakinnyi bagenzi be, abatoza, abanya Eritrea ndetse n'abanyarwanda.
I win yellow jersey and I am happy for the keep the yellow jersey and thank you my team and my staff and all Eritrean people and my fan and also all the Rwanda people.
Nkuko byagenze umwaka ushize kuva Tour du Rwanda itangira gukinwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe, abakinnyi b'abanyarwanda bongeye gutahiraho ku bijyanye no kwegukana nibura agace kamwe, dore ko gutwara isiganwa ryose bikiri inzozi. Ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ferwasi buyobowe na Abdara Murenzi bufite akazi katoroshye ko gushimangira ibyagezweho n'uwo basimbuye ariwe Aimable Bayingana. Ku ikubitiro irishyirahamwe ndetse na Minisiteri ya Siporo mu Rwanda bagomba kwihutira gukemura ikibazo cy'amagare atagendanye n'irushanwa rya kabiri n'igice kimwe, nk'uko abakinnyi bakomeje kubyijujutira muri tour di Rwanda irangiye aya magara adashamaje ashobora kuba ari imwe mu ntandaro zo kutitwara neza kw'abasore b'amakipe yarahagarariye Rwanda nkuko bishimangirwa na Moise Mugisha wegukanye umwanya wa kabiri akaba akinira ikipe yitwa Saka itaramara amezi abiri ibayeho
ndabaye kuko nashakaga kwegukana Tour di Rwanda naje kugerageza muri 20 bya nyuma naje kugira ikibazo kigarera apfa ntwari garera itari ryanje n'igarije nayo imeze nk'uhagurukiye gusa muri make gare ni ryo rintengusha ubundi Tour di Rwanda mbanyegukanye
tugiye mu mpira maguru kwa gatanu w'icyumweru gishize kuri Stade National Amahoro i Remera habereye umukino mpuzamahanga wa gicuti wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville uyu mukino warangiye amakipe anganyije ubusa ku busa Amavubi y'u Rwanda kandi yari yanganyije na Cameroon ubusa ku busa umukino wo kwipima wari wabereye muri Cameroon kuwa mbere w'icyumweru gishize iyi mikino ya gicuti u Rwanda rurimo gukina iri mu rwego rwo kwitegura irushanwa rya CHAN Championnat d'Afrique des Nations rizabera muri Cameroon mu kwezi kwa kane nyuma y'iyi mikino yo kwipima shampiyona y'icyiciro cya mbere yari yarahagaze igomba gukomeza ejo kwa kabiri ndetse n'ejo bundi kwa gatatu hakinwa imikino y'umunsi wa 21 ejo kwa kabiri hazaba imikino ine Mukura Victory Sport izahura na Heroes FC kuri Stade Huye i Butare kuri Stade Kigali i Nyamirambo ikipe ya AS Kigali izahura na AS Muhanga Espoir FC ihure na Gicumbi FC kuri Stade Kamaramaka i Cyangugu ikipe ya Kivu Sport izahura na Gasogi United kuri Stade de la Mitié kumumena indi mikino ine izaba ejo bundi kwa gatatu Bugesera FC izahura na Marine FC kuri Stade ya Bugesera Etincelles FC ikina na Rayon Sport kuri Stade Muganda i Rubavu ikipe ya Sunrise izahura na Musanze FC kuri Stade Golgota i Nyagatare hanyuma APR FC icakirane na Police FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo yari Claude Munyandinda i Kigali
urakoze Jean Claude nyuma yo gutsinda Flambeau de Centre ibitsindo bine kuri kimwe umugwi wa Musongati niwo wahise ufata ikibanza cya mbere inyuma y'inkino 24 mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi muri volleyball naho igikombe cy'umukuru w'igihugu kurono wa gatandatu niho cyatangura inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana
Umusi wa 24 w'ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi wasozerewe n'urukino rwahuje imigwi ibiri yo mu ntara ya Gitega isanzwe ikebana ariyo Musongati na Flambeau du Centre umugwi wa Musongati rero nta kigongo wagiriye umubanyi wawo mu kuwutsinda ibitsindo bine kuri kimwe iyo ntsinzi ifitiye akamaro kanini gose umugwi wa Musongati kuko waciye ufata ikibanza cya mbere by'imfata kibanza icyo kibanza Messager Ngozi ikaba yagitindi ibujumbura naho Vitari ikaba yarirahiye Lelier mu kuyitsinda ibitsindo bitatu kuri kimwe umumenyereza w'umugwi wa Vitaro amenyesha ko amakosa bakoze mu nkino ziherutse bayakosoye aricyo gituma baronse intsinzi ivyoroshe
ikintu nama mvuga kenshi ni determination mu kibuga mu minsi iheze bahora amenga bariko binjira kubera twa tumaze iminsi dufite intsinzi nyinshi bamenga bari bimenyere ariko ubona babwiye yuko atakunegrija match ariyo yose ifo ubunye kuyitsinda
nayo umumenyereza w'umugwi wa Lelier yivugira ko yarushijwe ariko ko agiye gukosora kugira ikibanza kibi barimwo bakivemwo
nibaza ko no musi ukino rwatuguye cyane cyane bibanye ko abakinyi banjire inyuma bagiye barasora cyane ari nacyo gituma ubona bitara cyo bitangira mwabonye igitsindo cha kabiri nyine byagenze reka ni cyambere mwabonye ko byabaye yerere nyine aba defenseur igice cha kabiri kintu kiye gudushi intege n'ikijya gisindo bisinze oro abakinyi bacu murabona ko bakiri batoya n'abantu ntibakuzi barakura mu mutwe kuko iyo usinzwe igitsindo byiza uragira morale urashaka kugombora kujya baba gisinze nawe ni gushaka kugombora mugabo bace bacika intege bantu tumaze gusinda kiye gitsindo cha kabiri ngira na nyine twashye tugira ingorane
mu zindi nkino zabaye Bujumbura City yatsinze Rukinzo igitsindo kimwe ku busa Aigle Noir ku kibuga cyayo yanganije na Ngozi City ibitsindo bibiri kuri bibiri Atletico Academy itsinda Burundi Sport Dynamique igitsindo kimwe ku busa Interstar itsinda Leader Dick Sport for Africa ibitsindo bibiri kuri kimwe naye mugwi wa Kayanza United ukaba wirahiye Olympic Star y'Muyinga mu kuyitsinda ibitsindo bitatu ku busa muri volleyball naho mu gikombe cy'umukuru w'igihugu Amicale des Sportifs de Bujumbura yatsinze Gacosmos bitoroshe ku maseta 3 kuri 2 umumenyereza wa Amicale amenyesha ko umukenyuro wo gushimikira kuri service ari wo bahaye intsinzi muri set igira gatanu
ko twakore service zivoye niko cyabakora hariya muri reception gatatworoheka kuri block ikintu dukoresheje kuvuga dutsindise wowe ni block na service ibyo bibiri bifata service ni ikintu gikomeye cyane utanze service sempre ni kado uba utanze nata ku yindi ekipe kuko ukora service avec risque service ibaye nziza yigize inota directive ibaye nziza reception iragorana pasteur wo mu kindi kibuga organisation yiwe ikamufana nicyo gihe gatatworoheka kuri block natwe muturuka garuka iwacu
Muri Gacosmos naho batsinzwe umenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko yahakuye icigwa kizomufasha mu nkino zimirije
iyo umuntu akinye match hari abihigira ibintu byinshi
ego nibyo tuba twagize antrenema hari zo tuba twakoreyeko mugiye mukinye mashe bivanye niyo mashe mukinye ari reception ari service mu koze zitameze neza icyo umuntu agikorera kugira ngo antrenema zikurikira urakorera kuri mashe uba wasiye muri weekend kugira ngo ugende wamuhura yaba service yaba attack cyangwa ibindi bitandukanye wagiye urabona yuko byagiye bahura muri izo mashe
mu rundi rukino rwabaye Rukinzo yararohewe mu gutsinda Bujumbura Uwezo wa ndani ku maseta 3 ku busa. Desire Atunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Barakoze bagenzi bacu dushikirije amakuru. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika. Amakuru twabateguriye kuri no saha garukiye ngaha. Tuboneye akandikanya ko gushimira ingenieur adufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facile Gebeyehu yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hijya no hino ku isi mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze mwese tubifurije umunsi mwiza mubandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika.